Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere tariki 26 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018, ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Kumusi wa gatanu indwi iheze, umukuru murwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi Pierre Claver Ndayicariye yaratanguje icese igikorwa cyo kwandika abantu bazogira uruhara mu gusigurira no mu gutera kamu abanywanyi babo babasaba gutora yego canke oya mu matora. Kamarampaka referendum afise intumbero yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Ndayicariye yarateye akamu gasaba kwiyandikisha muri icyo gikorwa igihe cyakigenewe kitararenga. Yongera aributsa ibisabwa kugira ngo umukuru umuntu ashobore kwemererwa kurangura icyo gikorwa. Yavuze ko abantu bafise ubwo burenganzira bwo kwiyandikisha, kwiyamamaza ari abakuru b'imigambwe canke ivyegera byabo. Muri iki gihe rero hasigaye kiringo kiri munsi y'amezi abiri ngo ayo matora be. Mu kiganiro muri sangacu uyu munsi twatumiye umushinjacyaha Pierre Claver Ndayicariye kugira ngo atubwire ukuntu umurwi arongoye uriko uratunganya ayo matora cyo kimwe n'amatora yo mu mwaka 2020. Arongera kandi atubwire niba umurwi arongoye ufise akizero ku buryo bwo gutunganya igikorwa nk'ico buzoboneka mu kigihe amakungu atatanze ifashanyo nk'uko byagenze mu matora yabaye mbere. Mwiriwe neza mushinjacyaha Pierre Claver Ndayicariye.
Mwiriwe neza, ndabumva neza cyane, ndamukije abatumva mu Burundi no ku isi yose. Murakoze.
Murakomeye.
Jewe ndashimira Imana, ndakomeye, ni byiza, nibyo gushimira Imana byose.
Egome, hasigaye amezi ari munsi y'abiri ngo amatora kamarampaka yo guhindura ibwirizwa shingiro abe igikorwa cyo kuyategura kigeze hehe?
Uyu munsi turiko turavugana, novuga nti ibikorwa bitegura amatora zoba mu kwezi kwa gatanu itariki 17 biriko biragenda neza. Ndabivuze mu majambo abiri cyangwa atatu, novuga nti uno munsi tugeze aho dutanguye gukabakaba rya bipapuro rwa rutonde mfata kibanza rw'abiyandikishije ngo bazotore. Ugo rutonde nago tukazosohora mu minsi mike ya cyane iri imbere mu kibanza cy'ubuhinga dufisemo imashini nyabwonko nyinshi. Icyo gihugu rero urumva tutanguye kugikora tukagishikana, hazoba hageze aho tukidugana kucerekana mu gihugu, ni ukuvuga kumanika intonde mfata kibanza z'abiyandikishije. Ikindi cya kabiri novuga nuko uyu munsi no kwiyinga riheze twatanguye kwakira mu gwiseni ku cicaro c'umugwiseni imigambwe yiyandikisha itubwira ko yifuza kuzoja mu ihiganwa. Ubu turiko turaganira uyu mwanya tugeze ku migambwe 15, nta minota 5 ihaciye umugambwe wa 15 wiyandikishije n'umugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana turavanye, nta n'iminota 5 ihaciye. Mu gitondo haje imigambwe 12, hanyuma umunsi wa mbere twugurura ni ukuvuga itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu haje imigambwe 4. Urumva ko turiko turafata urugendo kandi urwo rugendo rutwereka yuko turiko turaja mu nzira nziza.
Mutwibutse imigambwe, urutonde rw'imigambwe yemewe n'amateka mu Burundi ninga?
Urutonde ubu hari imigambwe imwe imwe yagiye hamwe igira ico bita fusion, no kuvuga guterana. Ubu tubivuze majambo yoroshye tuva yuko aho twahorera imigambwe ishika 44 43 ubu turi mu 33 n'iyindi, kuko hari imigambwe imwe imwe naho tuvuga ko iriho byayinaniye kubwira igihugu ko itagikora. Hari n'iyahagaritswe kubera amakosa yakoze ariko utwofata yuko zuvize imigambwe 33 iri emewe n'amategeko mu Burundi.
Mwi kweje ukuntu abanyagihugu biyandikishije murafise kizera kwayo matora cyane cyane kamara mpaka yo mu kwezi kwa gatano muri murafise kizera kwazo kwitabwa n'abarundi benshi bari mu migambwe itandukanye.
Twebwe muri seni ibinda bivuga nkoreye kubimenyetso byiza bitatu. Aya matora azoba mu kwezi kwa gatanu, abarundi bayiteguriye neza batekanye. Ingene byandikishije byonyene birerekana ko ari amatora yerekana ubwigenge bw'igihugu. Barayanyotewe kuko ahindura ibwirizwa shingiro ibyiyumviro byagiyemo byavuye mu biganiro byabereye mu gihugu hagati, mbere n'abarundi bo mu makungu baraterereye abashatse kubyifuza bagaterera. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, aya matora ashigikiwe n'uburyo bw'igihugu bw'amafaranga. Ni ukuvuga yuko ibyo ari ibimenyetso byerekana ko abarundi bamaze kumva bakongera bakamenya ko amazi masabano amari imbyiro. Ica gatatu nohereza ko nuko Uburundi butekanye uno munsi. Abiyandikishije mu Burundi ni benshi, abiyandikishije mu makungu ni benshi. Muri abo rero muri demokrasi twifuza ko bazotora nkuko biyandikishije. Ibyo nabyo tuzobirindira tubyerekane mu kwezi kwa gatanu itora ryaraye ribaye.
Ku munsi wa gatanu mwarataye akamu gasaba abifuza kwa kwiyamamaza bikakwamamaza icyo gikorwa cyo gutora ego canke oya. Mbega murashaka kutwibutsa ibintu bisabwa abazogira icyo gikorwa nibande bari kuri kugira icyo gikorwa?
Mu mategeko agenga amatora z'ufisi uno munsi, kwiyamamaza hinjiramwo imigambwe yiyandikishije ikabimenyesha. Kwiyamamaza kandi hinjiramwo inani z'imigambwe bimwe bita coalition de parti politique. Mu mategeko agenga amatora kandi kwiyamamaza uno munsi, hari abagira politike bigenga nabo nyene bari imenyekanisha mu mugwi seni ku cicaro ca seni, hanyuma bakitegura hageze bakaja mu ntara, bakaja mu makomine baja kwigisha ego, baja kwigisha oya. Icyo nicyo twita kwiyamamaza kimara iminsi 14. Iyo minsi 14 niho abo biyandikishije baja mu gihugu hagati bakaja gusigura igituma basigura ego cyangwa igituma basigura oya, abanwanyi bakabumviriza. Hanyuma hageze umunsi w'itora, umwe wese asohora ikiri ku mutima icamunyuze. Ngivyo rero iryo dukorera ko biri mu mategeko agenga amatora, hiyamamaza imigambwe inani z'imigambwe. N'abajya bagira politiki bavuga ko arabigenga, kuko mu Burundi amategeko dufise uno munsi arabirekura gutyo nyene.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'umunywanyi wanyu iradio Ijwi rya Amerika, Jean Marie. Mwiriwe neza?
Mwiriwe, ndabumva ku Ijwi rya Amerika.
Yego, me muri hehe Jean Marie?
Bo, ndi Bujumbura mu Burundi.
Urashobora kutubwira izina ry'ikirundi?
Bo, niyo nzima.
Niyo nzima. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane ku itunganywa ry'amatora kamarampaka ikan'amatora atekanijwe mu 2020. Turi kumwe n'umukuru w'umurwi wigenga ujeje gutunganya amatora mu Burundi, umushyantahe Pierre Claver Ndayicariye. Duga ku ijambo, ikibazo w'icyumviro.
Mbo, jewe akabaza gihamba cy'umutumire.
Ego.
Ngerageze gusoma ku byo mwayanditse kuri Facebook, nabonye ko ubu kugira ngo umuntu azaza kwiyamamaza azarinda kwiyandikisha. None niyihe mpamvu ko iyo tuma umuntu yiyandikisha kumubona kare mu kwiyamamaza batanga uburenganzira ku bantu bose bagaca mu misozi biyamamaza aho bageze hose? Ubu ntiwumva ko umenga bazava bura biyamamaza kuko benshi batusinya kwiyandikisha kuko bapfa bakirirwa nabi. Murakoze.
Murakoze Jean Marie. Reka icyo kibazo tukibaze umushyantahe Pierre Claver Ndayicariye. Duga ku ijambo.
Uyu mutumire wanyu ndamusabe niyaronka akanya ku mugoroba yumviriza amaradiyo kumugoro warawe televizyo za shisenga mugi banza selikorela mgo aze kubona imigambwe yaje kwiyandikisha uno munsi turi ku munsi wa mbere yiyandikishije imigambwe 12 kwiyinga riheze yiyandikishije imigambwe 4 uyu munsi naho urumva ko muri uwo mwanya turiko turavugana nta n'iminota 20 heze hahejeye kwiyandikisha umugambwe wundi nukuvuga iki nukuvuga yuko abazoja kwiyamamaza mu gihugu hageze abanyamigambwe bamaze kurenga 15 bamaze gushika 15 abo niyo baserukira intara bakaja mu gihugu hagati niyo baje mu makomine kuko babafise abanwanyi kandi umuntu agiye kwiyamamaza abwira abari mu mugambwi we n'abatari mu mugambwi we hajya ntihagira umunyamugambwa zo kwihenda ko bajya babaje ku kibuga bose babarabo mu mugambwe wiwe iyo uri kuravuga umugambi wawe wiyamamaza ubwira biwawe baje kukumviriza n'abandi baje baturuka mu yindi migambwe kwiyamamaza n'ico bivuga hanyuma hari ikintu gihambaye kwiyandikisha biyandikisha n'abanyamigambwe kugira hageze abarongoye intara abarongoye amakomine abarongoye umutekano ntiyagira biyadukiza ngo baje kwiyamamaza atamugambwe bafise barongoye baserukira kandi noneho twibutse ikintu gihambaye ushaka waje kwiyamamaza urasaba uruhusha rw'ikibugu ushaka kwiyamamariza ko ari mu ntara y'icanki yindi urandika iketi uti kijya kibuga nacifuza ku munsi wa mbere kijya kibuga nacifuza ku munsi wa gatatu hanyuma abarongoye makomine bakavuga bati niwe wanditse ubwa mbere turaguhaye uruhusha niwe wanditse ubwa kabiri turaguhaye uruhusha abazoja kwiyamamaza rero bariho imigambwe iriho kuko uyu mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro n'umugambi w'igihugu n'umugambi w'Abarundi icyo ciyumviro cyo guhindura ibwirizwa shingiro cavuye mu biganiro byabereye mu gihugu
turi kumwe muri iki gihe kandi n'ubundi munywanyi radio ijwi rya Amerika niyo nkuru mwiriwe neza
mwiriwe n'amahoro namwe
n'amahoro muri hehe
ndi Bujumbura mu gisagara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umushinga na Pierre Kabera ndayicariye
umunyihangane gato sinzi yuko uwo munyakuwa mwatumiye yaba yamaze ugisigura nashaka kubaza ku byerekeye inani kuko muri demere kenze inani zazemerewe kujya kwiyamamaza ama abanyagihugu babashimye bakabatora rero nashaka kubaza yuko inani ubu muri mu kujya kwiyandikisha yuko batemerewe kujya kwiyandikisha ama ikindi kibazo kigira kabiri nashaka kubanza go gusaba abarongoye uwo mugwi yuko cyambere na mbere bokorera ku mpande zose byo babyiza vraiment bakoreye ku mpande zose nimba ari uzoba yatsinze hatsinze ego bayemeze nimba hazoba hatsinze oya bayemeze nakunyene byo babyiza vraiment byo babyiza ego byo koba karusha kandi bo binezererwa ndibaza nk'abarundi nka bose iki nacyo nashaka kuvuga ni cyerekeye n'ahandi ku bantu ubone ngo nta burenganzira cyangwa afise bwo gushika hose ego birakunze kumva ngo hariya ngo abantu ariko barafatwa bigi batanga kwigisha ngo yego kandi ataragira cyangwa batanga kwigisha oya kandi ataragira mugabo kenshi usanga abantu bigisha bumvise n'umuntu n'umwe yigishije nka ati muze mutore oya acafatwa none wumva atari ikumirwa mu bisanzwe kuba kuba hari abantu batanga kwigisha ego
akabashe
yigisha oya ndeka uko atari kumirwa ryo abantu babatanga bigije oya kandi yabonye yabonye abigije ko cyanze n'icyo
ni bibazo bitatu ikibazo cy'ambere nibaza ko yo baya yamaze kugica hirya no hino ariko reka tumuhakanya guhe inyishu kuri ibyo bibazo byose mushikirije
ibibazo bishikirijwe n'uwo munywanyi byose nabyumvise kandi biratomoye inani z'imigambwe mu Burundi ingene zijaho iyo amatora geze inani y'imigambwe no kuvuga iki no kuvuga imigambwe ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ivuga iti kuri iri tora yegereje tugira dushira ingufu hamwe tuzoje mu gihugu kwigisha turi kumwe inani z'imigambwe bisigura ko wimenyekanisha mushikiraganje bw'intwaro hagati mu gihugu kandi amatora heze iyo migambwe yarinjiye mu runani ica isubira gusubira kuba umugambwe umwe rudende bisigura rero yuko imigambwe ibiri cyangwa itatu cyangwa ine ishaka gukora nkinani nibimenyesha muri seni itangura kubimenyesha mu shikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu niko byabaye mu 2015 barabyibuka hanyuma mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu niba batugira bati uyu mugambwe A na B na C bagize urunani muri iri tora yegereje bashaka kwitoza cyangwa guhiganwa cyangwa gusigura ibyizwa shingiro ari urunani ibyo rero biratandukanye no guterana muri migambwe ibiri cyangwa itatu mugacika umwe burundu icyo bita fusion des partis politiques icyo kirumvikana turaki lit twaragiciyemo mu 2015 icya kabiri yabajije yavuze ati dusabe seni ikore neza hatsinze oya imenyeshe ko yasatsinze oya hatsinze ego imenyeshe ko hatsinze ego uyu muntu wanyi yabajije ikibazo ahubwo gira ndamusabe avuge ati mu Burundi haraba igihe umuntu atsinda nashikanwe mu kibanza ciwe aha anashaka kumusaba ko nimba ari umugambwe nimba ari umunyamugambwe duhejeje kubwira abaje kwiyandikisha uno munsi tuti tubasabye hakiri kare muzorunke mu gihugu hagati indorerezi abarorerezi mu gifaransa babita mandataire des partis politiques muje kuraba ingene kampanye elektorale igenda kwiyamamaza ingene bigenda muje kuraba ingenda amatora agenda kuva mu gitondo buguruye gushika ku isaha baharura bagashira umukono ku byegeranyo byerekana ibyavuye mu matora mu Burundi turahiriwe amatora agenda neza ibivamwo bivamwo bakabiharura ku mugaragaro abarorerezi bo mu gihugu batandukanye baraba nabaje gutora byifuza bakaraba aho rero ntanyeka twebwe ntabwo badufise ahubwo nimba ari umunyamugambwe ategura abarorerezi bazoshware mu gihugu cyose ikibazo cha gatatu ngira namusigurire uko ndabibona ati uburenganzira bumwe bamwe ntibaboronka ahubwo ndamuhanure mpanura abarundi bose kuko barakunda kwitiranya igihe cyo kwiyamamaza kampanye elektoral imari iminsi 14 bakazitiranya n'igihe cyo gusigura ibiri mwibwirizwa shingiro rishasha ryahinyanyuwe mu gifaransa babyita kampanye d'explication no kuvuga gusigura ibyahindutse ibyo nabyo bikogwa n'inzego z'igihugu kuko uyo mugambi n'uw'igihugu n'uw'inzego z'igihugu n'umugambi wa leta kampanye elektorale kwiyamamaza ntibiragera uyo muntu abikora mu ijoro urumva ko yinyegeje ukora byiza ntiyinyegeza narengera saa sita y'ijoro igeze cyangwa saa munani y'ijoro ngo asigure ibyo asigura icyo bita kwiyamamaza gitangura iyo umukuru w'igihugu ahejeje gushyira umukono ku itegeko decret presidentiel ivuga iti kwiyamamaza bizotangura igenekerezo rihere iri genekerezo bimara iminsi 14 urumva benshi rero ko bitiranye ibintu murakoze
hoba hari amakuru mwaronse avuga ko hariho nk'abantu bafashwe ariko ari yamamaza basaba ko abanyagihugu botora oya n'abandi boshora kuba barigishije ego ariko bobo ntibafatwa icyo cyo kibazo cya gatatu yabajije mu kanya gato umuca kuri icyo kibazo
icyo kibazo turamaze gucumva kivugwa ariko muri seni nta muntu numwe araza kutubwira ati misigaro canke barukinamwo canke barutromeo yafashwe aziriki. Kenshi na kenshi bavugira ku muntu amatama, abandi bakabivuga muri bwa buhinga bushasha bwangurukana bumenyi ngo naka yaziziki, ariko nibadoma ku rutoke icyo yazize by'ukuri. Ndasubiye mu mvuga nti umuntu afashwe yigisha mu ijoro, urumva ko yinyegeje abarongoye umutumba, abarongoye amakartier, abarongoye amakomine, abarongoye intara, babimenye bibatera amakenga. Kuko uwigisha icyiza, uwigisha ibyiza ntiyinyegeza, abikora habona. Mugabo nasuyemo kandi ko kwiyamamaza bimara iminsi 14 bitaragera, hanyuma abasigura ibiri mu nteguro nshasha y'ibwirizwa shingiro barazwi n'inzego z'igihugu ni leta y'u Burundi, kuko umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro n'umugambi w'igihugu n'umugambi wa leta. Ibyo rero si ibyo kwitiranya.
Imbere yuko duha ijambo abanywanyi radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Shaka Ngaruke ku nyishu mwatanze, muvuga ko mu Burundi y'amatora abaye aba ku mugaragaro ntihagire umuntu atsinda ayo matora buce bamubwire ko atayatsinze. Hariho ariko ibirego byashikirijwe mu 2015 aho hose hari imigambwe yavuye muri ayo matora. Mu rwise ni ibirego bashikirije mwavyakiriye gute, mwabibonye gute?
Twabibonye ko wari umucezo wa politike ibirenda bivuga. Ndabishimangira nkubwira ko ibyabaye mu 2015 turese ko hari imitego yo mu gihugu hagati idashaka ko amatora aba, iyo mitego y'abanyagihugu bo hagati mu gihugu yari ishigikiwe mbere n'abantu bo mu makungu batashaka ko amatora aba, batashaka ko Burundi buronke inzego nshasha, bashaka ko Burundi hagera yuko turonke inzego nshasha hanyuma ntiziboneke, havuke akajagari, havuke ingwano. Imana yarakinze, abarundi barifata, abagabo, abashingantahe, abapfasoni barahaguruka. Bibyabaye mu 2015 turetse kubesha abarundi n'amakungu yari mitego idasanzwe, kandi n'abarundi bo mu gihugu barabibonye, barabizi, n'abanyamahanga mbere barabizi. Ahubwo mu Burundi iyo uwe n'abanyamahanga bavuga ukuri bakubwira bati nta hantu turabona amatora agenda neza ku mugaragaro nko mu Burundi.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Niyukuri. Muri neza?
Iyo neza.
Muri hehe Niyukuri?
Ndi Bujumbura, Burundi.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Ego ni kibazo jewe ubu buherutse mwatumiye harigano muri sanga mari mwatumiye umuvugizi w'umugwiseni hamwe n'abaserukira imigambwe babiri, umwe yaserukira ipro n'undi sindamwibuka, mwaravuze ikibazo cy'amatora. Nari nashikirije umunyamanyashamakuru yari mwebwe nyine, nari nashikirije ikintu kijyanye n'uko abanyepolitike boje hamwe n'abandi baserwa n'amatora kugira ngo imvururu zage zikurikira amatora y'ibihumbi 2010 n'ibihumbi 2015 turakoze ubvaho kugira ngo abarundi ntibambe bari mu mvururu. Kiyo nagyo mambaze rero, mbega mwebwe nk'abarongoye umugwiseni hari ikintu coba carakozwe mubona gishyashya ko no mu iyo myaka yose ivuzwe ari mwe mwari murongoye uwo mugwi, hari ikintu gishyashya coba carakozwe cerekana ko amatora azogenda neza cyane ku buryo adakurikirwa n'ibintu by'impare n'imvururu? Iki kintu gishyashya coba carakozwe cyo kwerekana transparency mu gutegura amatora cyangwa mu kuntu amatora azogenda ni iki? Hanyuma nagira ngo mbaze, mbega muri aba bamaze kwiyandikisha hoba harimwo inani z'imigambwe canke abigenga gushika uyu munsi bamaze kwiyandikisha? Murakoze n'uko tubaze.
Murakoze niyo kuri reka dusaba umushinga ntahe Pierre Claver Ndayicari yishure ivyo bibazo mushikije bibiri.
Uyu munwanyi wanyu ariwe wacu nawe nyine abajije ibibazo bitomoye, abajije ati mbega mwebwe mwakoze mu matora aherukana hari ikintu mwakoze cyo kwerekana ko amatora cyangwa ingorane mwaciyemo zitogaruka? Icyo kibazo akibajije ageze ari kugirana mu ishure ciye mu nzira zibiri inzira ya mbere niyo kumubwira ko twebwe muri seni y'amatora heze turaje mu gihugu hagati mu ntara makomine tugakorana n'abanyamigambwe abagize amadini n'amashengero amashyirahamwe ataranije icyo bya politike eka n'inzego z'igihugu zose tukavuga tuti byagenze gute ibyatugoye n'ibiki cyanye ibyabaye byatumwe n'iki twebwe icyo gikorwa twaragikoze mu kwezi kwa Kigarama mu 2015 twarasohoye urwandiko icegeranyo nyamukuru cyerekana ingene amatora yagenze umutego wa mbere twasohoye muri icyo cyandiko twerekanye ko amatora yo mu 2015 na Karorero yari amatora bashatse kunigira mu menshi abarundi bamwe bamwe n'abanyamahanga batari bake ikindi cya kabiri novuga ayo matora abashatse kutwemerera uburyo bw'amafaranga n'ibikoresho barayavuze barayamenyesha makungu ko bazodushigikira mugabo ayo mafaranga batwemereye yacitse umutego kuko hageze ko amatora aba baciye bugara novuga robine igiseke hanyuma bashaka yuko amatora ataba Uburundi bwerekana ko ari Burundi buca bwikora mu kigega amafaranga batwimye acava mu kigega cy'u Burundi ico kirahambaye kubwira abarundi ica gatatu kuri ico kibazo nuko imigambwe imwimwe hageze ko amatora aba nitegura amatora imwimwe itegura imitego iyindi gategura akajagari n'ingwano ivyo nivyo vyigwa bikuru twabonye byatumye na leta y'u Burundi ivuga iti amazi masabano na marivyiro amatora zokurikira tuyategure turondera uburyo buva mu kigacu Burundi turondera uburyo buva mu Barundi bifuza guterera nico cigwa nyamukuru twakuye mu matora aheruka akanyuma kuri ico kibazo nuko ibyabaye mu 2015 ntivyateguwe mu 2015 byatanguye gutegurwa ibyo nicyo twabonye muri seni kuva matora yo mu 2010 aheze kuko naho nyene hari kintu twokwita icuka kibi ciyerekanya amatora aheze kirapfuba Imana irakingira Burundi muribuka ko hari abaciye bavuga bati twaronsa amanota make turavuye matora akurikira bagasaba bashinga icyo bise urunani ya DC kibiri mbere kuri icyo kibazo nubwira abarundi ko abene gihugu usanga bariko baramenya cyane abanyamigambwe abanyepolitike bamwe bamwe aho hageze gutegura amatora bo bategura akajagari icyo ndakivuye ko ndagihejeje mbega hari inani z'imigambwe ziri yandikisha ngo zizoje kwiyamamaza mbega harabigenga bari yandikisha ngo bazoje kwiyamamaza uyu mwanya ndiko ndatanga kino kiganiro novuga nti oya mubo tumaze kwandika mu gitabo n'imigambwe gusa tumaze kuronka navuze ko uyu munsi twanditse mu gitondo 12 ubu naho mu mwanya uheze duje kuvana n'umugambwe witwa FNL urongowe na Jacques Bigirimana hatanguye hiyandikisha umugambwe Iprona umugambwe urongowe na Abel Gashatsi hatangura hiyandikisha umugambwe witwa MSP Inkinzo urongowe na Tito Bucumi n'uwitwa APDR urongowe witwa Gabriel ubu twovuga yuko imigambwe irenga 15 n'itandatu ariyo tumaze kwandika ubu rero tuvuga tuti bafise gushika itariki 6 z'ukwezi kwa kane izo nani zimenyekanishije tuzozakira abigenga bimenyekanishije bati dushaka kuja kwiyamamaza tuzobakira iminsi mikeya iracariho turacabarindiriye
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza Innocent ino samura tumba ndabona telefone ya Innocent itameze neza reka tuba duhe jambo Olivier muri weneza Olivier muratwumva ndabona hari ingorane reka duhe jambo Edouard muri weneza muri hehe Edouard
igihanga
izina gikirundi ninde Hello Edouard muratwumva
igiveho kandi aramukije n'umutumire
ego me izina gikirundi ninde Edouard
Nzimana
duga kwijambo murafite ikibazo icyumviro
ego se ikibazo cha kubaza umutumire
ego
cha kubaza nk'ubu unye amizero y'abarundi konzi akunda kuyivuza yuko ito yakurubuka kubera ari runani n'imigambwe bona ndi kumugamwe naho ngo biheruka mu matora nk'ubu unye baje kwandikisha bazobandika
murakoze
cyanye nk'ubu unye nibatabandika unye babo bakigisha nibazo bafatwa ngo ariko bagirana ari kubera batandiswa icyo kibazo nari fise
murakoze Edouard reka tubaze umushyana he Pierre Claver ndacyari kuri icyo kibazo
Ikibazo cy'uyo muntu wanyi novuga nti kirimo ikibazo ni inyishu inyishu nuko wari umwanya wo kwiyandikisha kwimenyekanisha mu mugwiseni ku cicaro kiri hano Bujumbura none uronse umwanya wo kwiyandikisha wo kwimenyekanisha kugira kwiyamamaza hageze ugende mu gihugu uzwi mu ntara bakuzi mu makomine bakuzi wabuzwa niki kuja kwimenyekanisha muri seni kugira seni nayo hageze gutanga icegeranyo cy'abiyandikishije ibimenyeshe abarongoye intara abarongoye amakomine abarongoye ubushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu inyishu yindi yihaye yavuze ati siniyandikishije mugabo bazohabaza kwigisha urumva ko uyu muntu azoja kwiyamamaza atiyandikishije azoba ariko arakora ibinyuranye n'amategeko abarongoye intara bazomubaza bati urinde abarongoye umutekano bazomubaza bati urinde ko abandi basabwe kwimenyekanisha bakiyandikisha muri seni wewe wabibujijwe niki urumva ko uyo mwanyi wacu ariwe wanyu yabajije ikibazo yongera afise ni inyishu
gushika ubu umugambwe eka urunani amizero hari ikintu ruravuga kishobora kwerekana niba ruzo kwiyandikisha cyangwa rutazo kwiyandikisha
erega nabo baje uyu munsi ntibatubwira bati turaje muri seni twashyizeho icyo twita umugwi komite ibakira ahubwo icyo bakora abaje uyu munsi wose twabonye baza baje ari benshi bagaturira mbere n'amateleviziyo amaradiyo ibinyamakuru tukabona bashika ku irembo kuko umunsi twabonana ahandi Bujumbura ku yinga riheze mu kibanza cyitwa la detente twabwiye tuti tuzotangura kwakira itariki 23 z'uku kwezi turimo kwa gatatu dushike itariki 6 z'ukwezi kuza kwa kane urumva rero ko bazi iminsi bafise yo kwiyandikisha iyo minsi ntirahera hanyuma hiyandikisha ushaka haja kwiyamamaza ubyifuza mvuge ikintu gihambaye erega abo bose baza sikwe tubabwira ngo nimuze baza kubera biyumvamwo ko ari abanyepolitike babikwiye kandi bashaka gukorera ku mugaragaro abarongoye intara bakabamenya abarongoye amakomine bakabamenya abarongoye inzego z'umutekano bakabamenya kandi bagakora ku mugaragaro ni ukuvuga izuba ryaka basaba ikibanza bagiramo inama stade bakabyandikira mu staneri w'intara canke yindi uko niko gukora ku mugaragaro nayo uja kugira kwiyamamaza byo mu ijoro uyo twovuga tuti ariko arakora ibitarekuwe n'amategeko abazomubaza ibyo ariko arakora mu ijoro sumugwiseni sumugwisepi sumugwisesi nabarongo intara nabarongo ya makomine nabarongo y'umutekano murazi ko abakora mu ijoro bakora ibitazwi bamabateye amakenga
tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika turi kumwe na Olivier Olivier mwiwe neza muri he Olivier
mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina
izina ry'ikirundi ninde
Nahimana
mafite ikibazo mafite icyumviro duga ku ijambo
banze kuramutse mutumire nyakubahwa ndayicariye
arakumva
nongera ndamushimira ku gikorwa igihugu cyamugeje naho kitoroshe ama nagomba kumubaza iki kibazo gikurikira mbega uno munsi ko tubona ko mu gihugu hariho impande zitumvikana batavuga rumwe na leta iri ku butegetsi uyu munsi abo mu mugambwe uri ku butegetsi hari ibyo usanga bagenda bashikiriza abatavuga rumwe na leta bakavuga ko baciye inyuma y'amategeko ya seni aho ndavuga nk'aho umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati aho yamenyeshereza mu rumonge yuko ari gutora ego hama ikindi gihe umushinga ntahe rero kugenda ku mana carabyishimikiza nawe nyine atera kamo yuko bazotora oya abicishije ku iradiyo umumenyesha makuru amubajije ko amubwiye ko ariko se yobakoze avuga ati na njyewe nishimikije ibyo bavuze nk'umuntu atwara seni ahagarikiye urukino rw'amatora nabona yuko ibyo bintu bibyo hava bitera akajagari ku buryo umwe wese akora ikintu yishimikije umugambwa arimo yishimikije icyari ku buryo bashaka kwerekana ibintu by'akajagari mu gihugu nabyo tukaba twarabonye byarakweze ingorane muri Benure Kenge aho umwe wese yakora aciye inyuma y'amategeko nk'umuntu aserukira urwego rwa seni mu gihe ngingo bariko barategekana kuko bitangiye kwibonekeza amatora yeze n'ataraba ku buryo ako kajagari kose bogakumira hama abanyepolitike bashobora kuba batariyandikisha ibyo bundi mu matora bashobora kuba bokora ibici inyuma y'amategeko ugasanga batiyandikishije ku buryo bavuga ko bashobora no kudahabwa akanya ku rubuga bigishe nk'abandi bashobora kuba babahumuriza gute kuko byaragiye bigaragara neza ko nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga yuko badahabwa umwanya ugasanga aho bamutanteri babima akajyo ko kwiyamamariza mu bibanza bitandukanye hagacategurirwa ibindi uyu munsi byoba biri ko biratunganywa gute kugira ntihabyobyuka akajagari bifatiye kuri ibyo bintu byo kwitwaza yuko bimwe akane seni ikaba yobafasha mu bajejwe intwaro gutera kamo abantu bose bagahabwa umwanya ungana ku buryo umwe wese yiyumva ko ari mu gihugu cyiwe kandi akora ibikurikije amategeko
murakoze Olivier Nahimana ni ibibazo kwaciye hirya no hino ariko hari ibibazo bitamuye mubajije reka tumuhakanya agire icyo abivuze ko
mu kibazo cyangwa mu bibazo aje kubaza harimo ibibazo bibiri ariko birafite icyo bipfana naho ari bibiri avuze ati uwaserukiye ushyiranganje bw'intwari hagati mu gihugu yavuze ati muratora ego uwunda jaja ku iradi yavuga ati jewe nanje no kwigisha ko mwotora oya uwo yavuze ko ari honorable Leonce Ngendakumana twebwe aha twicaye muri seni muri ikibanza imana yadushizemwo biciye mu nzego z'igihugu ntidukunda kuvuga amajambo menshi tuvuga cyane cyane tunegura cyangwa dushimagiza ibyavuzwe n'abanyepolitike ababisesangura n'abandi sugwego seni sitwebwe turongoye seni ariko icyo nogaruka ko gihambaye nuko ujya avugiye ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu yavuze yicaye mu kibanza cy'ubuserukira leta kumbe kubera leta ujya mugambi ari uwawo arashikaho akoresha ibyifuzo byinshi aravuga ati jewe ndumva ko abantu bakwiye gutora ego aho naho nyine novuga nti kwiyamamaza iminsi 14 kampanye elektorale niragera nibwo butumwa mpa abo wise bo mu nzego z'igihugu muvance abo wise ko batavuga rimwe na leta aribo opposition impanuro nimwe kwiyamamaza ntiharagera kwiyamamaza byugurugwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ico turagisubiramwo tukagishimika ko barabiza abanyamigambwe nabo birenga ko babirenga ko babizi iyo ni inyishu ya mbere ikindi cya kabiri avuze ati abatari yandikisha ahubwo namubaze nti abo bafise iminsi bahabwa n'amategeko yo kwiyandikisha kugira bimenyekanishe ko bazoja kwiyamamaza ntibabikore hanyuma kwiyamamaza hageze bakaja mu gihugu hagati gukora ibyo batabwiye leta n'inzego z'umutekano ko bari mu biyamamaza niwumva ko abo bantu barafise ingorane amategeko y'igihugu ashigwaho kugira akurikizwe abantu bose baba abanyamigambwe baba bashaka kujya mu nani z'imigambwe baba bigenga bashaka kujya mu kwiyamamaza tubahanure tubaha impanuro imwe niyo kwiyandikisha kuko nitwaheza kubakira tukabandika tuzosha dutanga icegeranyo kimenyesha ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu n'abarongoye intara imigambwe inani z'imigambwe n'abigenga biyandikishije ni ukuvuga rero uwatiyandikishije narimwo niwamusanga mu ntari canke iriya azoba ariko arakora ibitarekuwe n'amategeko iyo niyo nyishu twoha abantu bose bariko barumviriza kino kiganiro kuko umwanya wo kwiyandikisha barawuhawe n'uyu abamaze kwiyandikisha bariko barakoresha murakoze
tugarutse ku kibazo cya mbere umushyirantahe yashikirije Olivier ikibazo kibaza ikintu mwokora mu rwise ni mu gihe hariho ariko harenga ku mateko bigisha oya canke ego ikiringo kitaratangura turetse impanuro mutanga mu rwise ni hariho ubundi bubasha mufise bwo gufata ibihano gufatira ibihano abantu nkabo
urumva ko inyishu namaze kuyitanga ariko ndayisubiremwo kampanye elektorale itaragera kwiyamamaza ataragera hakora amategeko yandi ayo mategeko ni code electoral no kuvuga amategeko mpana byaha kuko uyo muntu ariko arakora ibitarekuwe n'amategeko ariko arakora mwijoro yinyegeza urumva ko adafatwa na seni adafatwa na sepi cyangwa se sibadoterekera mu ntara no mu makomine inzego z'igihugu n'amategeko y'igihugu niyakora niyamuhagarika akamubaza ibyo ariko arakora ibyo ari byo n'ingene byitwa iyo niyo nyishu no guha mugabo hageze kwiyamamaza nyezina sendira kurikira ingene bigenda tugakurikiza amategeko n'ingingo ziri muri code electoral amategeko agenga amatora hanyuma seni iserekiwe mu ntara n'imigwi sepi yo mu ntara mu makomine n'imigwi sesi yo mu makomine abo bose barazi ko hariho ingingo zihana abadakurikiza amategeko agenga amatora mbere n'ibihano mu itegeko dufise mwibwirizwa dufise uno munsi byarashizwe ku rugero ruhanitse ari ibyerekeye ihadabu ari ibyerekeye ibihano byaraduze kugira tugabanye akajagari twabonye mu matora yo mu 2010 cyangwa mu 2005 ibyo barabizi abanyamigambwe igihugu gishaka umutekano n'amahoro abagira politike bose basabwa kugendera ku mategeko niyo mpanuro twoha abanyamigambwe n'abanwanyi babo kuko birahambaye aho hose bashima demokrasi ngo igeze kure nuko abene gihugu abarongoye imigambwe bubahiriza amategeko batoye kandi ayo mategeko menshi aca mu nama nshinga mateka mu nama nkenguza mateka abanyamigambwe usanga nabonye nebicaye muri izo nzego bije kudondagura
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika muri turi kumwe na Singiyumva mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri hese Singiyumva
ndi Bujumbura mu Burundi ndakoroha mwiriwe bana ndabicari
arakumva duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
hama ahetije kuvuga mu kanya ati hariho imigambwe imwe itegura kwitabira amatora indi nayo igategura akajagari turakunze kumva mu bihugu nka Amerika cyanke mu Bufaransa haba amatora hama ntihabe bene ibyo bintu ahegeje kuvuga by'akajagari twebwe tuzoshika kuri iyo ntambwe ryari anyenerekeza ikibazo mu kuri bwana ndayicariye arongoye umugwi ujejwe gutegura amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi hanyuma ku byerekeye uburyo buzoyategura twarumvise yuko bazodusaba twebwe bizokunda yuko nk'umuntu adafise akazi yisigura ati jewe ayo mahera ntayo fise utubazo twanjye twari utwo murakoze kumpa akanya ku ijwi rya Amerika
murakoze Singiyumva reka tumuha akanya ishure ibyo bibazo bibiri
arakoze uyo munwanyi bajije iyo bibazo bitomoye tuzoshika kuri iyo ntambwe ryari intambwe haba amatora ntihabe akajagari ntihabe ingwano ntihabe gutukana ntihabe guterana ubwoba tuzohashika umunsi abarongoye imigambwe n'abari mu mugambwe abo barongoye batwara bahindutse guhinduka bivuga iki bivuga gushira imbere umutekano n'amahoro imbere ya byose guhinduka bisaba ko twubahana tukumva ko turi mu migambwe dufise ibyumviro bitandukanye uwutsinze ntatsindeho abananiwe hanyuma wananiwe yumve ko akunda demokrasi afite ibyumviro bitomoye byiza adatsinze umwaka ashobora gutsinda mu matora azokurikira ikitugora rero ni ishuri uwo munwanyi ndamubwira nti ikitugora nuko dukunda kujabura inkono itarasha abarundi barongoye imigambwe bashaka kwinjira mu bibanza bamwe bamwe hataragera bataramenyekana mu gihugu abene gihugu batarabiyumvamwo ivyo rero biracara intambamyi ariko ndamubwire nti nabashima ko bageze ku ntambwe ya kure aho turi uno munsi barahaciye nitwihebure nitwakora tugashiramo ishaka tugakunda igihugu tugashira imbere umutekano n'amahoro y'abene gihugu bose iyo ntambwe avuze tuzoyishikako niyo nyishu no muha ikibazo cya kabiri nicyo guterera amatora mvuga nti amatora y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani n'amatora ashigikiwe n'uburyo buva muri leta uyu muco ndawutanze ndawushimikiye ko kugira bumve ko uburyo buriko burasabwa abenegihugu batandukanye umwirimizi umukozi wa leta abamaze kubutanga n'abashobora kubutanga ejo cyangwa hirya y'ejo ubwo buryo ni uburyo bwerekeye amatora azoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ndamwishure mperaheza mvuga nti uyu munyagihugu abagira ikibazo arashobora kuba ari umukene adafise icyo atanga erega n'uwo mutima wo kuvuga ati ndakenye mugabo akongera ko ti yaba mfise icyo ntanga nakwitanga ni intererano uyo rero akenye adafise icyo atanga ntibazomusaba icyo adafise naterere umutima aterere ishaka hanyuma terere umutekano w'igihugu n'amahoro y'igihugu abarundi bagenzi be bashobora guterera ijana igihumbi imiliyoni zibiri cyangwa zitanu nibashira hamwe ayo mafaranga azogwira hanyuma amatora be na kare twiteguye kare uburundi bwiteguye kare ntagire rero ubwoba ngo arakenye hajya ni hakena mu mufuko hakena mu mutima
umurwi se ni nta kizero ufite ko amakungu azoteba agaterera imbere yo mu 2020 mu kanya gato
aho uburundi bugeze tuvuga tuti abagenzi b'uburundi n'uyu munsi bariho abagenzi b'uburundi n'uyu munsi bariho abadaterera mu by'amatora haba baradufasha mu bindi mu by'uburimyi mu by'imiti mu byo kubaka amabarabara ibitarugwa amabaraje urumva ko ari abagenzi amafaranga y'amatora uyu munsi uwo murimo wo kuyegeranya ni leta y'uburundi n'abarundi basabwe guterera umwe wese kuca ashoboye abagenzi b'uburundi rero ntibaduhevye abo baba baragize ingorane kubera ko isemo tugeze ko mu gutunganya ibyacu mu Burundi bitabashimisha nabo nyene turizere ko bazogaruka bazogaruka kuko bamwe murimo bazobona ko ibyo bashatse gukorera bene gihugu b'abarundi bitari bibereye abagenzi b'urundi rero bariho uyu munsi abadaterereye amatora baterera ibindi mu gihugu hagati hari ibikorwa bishemeye amabarabara ibitarugwa amavuriro amashure harayakorwa n'abarundi mu ntererano yabo hari n'abagenzi b'uburundi bataduheba mbere no mu 2015 batigeze baduheba kuko babonye ko turi mukuri uburundi buri mukuri nabo twavuze tuti ibere ryayaze ejo hiyejo bazogaruka
tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Christian mwiriwe neza muri hega Christian
ndi mu Burundi
izina ry'ikirundi ninde
Jenny twankuru nziza
inkuru nziza murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo turi kumwe no mushana ya Pierre Claver Ndayicariye umukuru mu rwitse
ni ndamuramukitse
arakumva ndego
ego nashaka ndamubaze kuri birya cyerekeye ibindi byo gutora ibibwirizwa guhindura ibibwirizwa shingiro ko ego twariyandikishije mugabo bijya bintu by'ukugenda bavuga ngo nidutore ngo ego nibaza ko narishaka ndamubaze erega tugiye dutora ibyo batubariye numvumenga biba bisa nkuko barahejeje umuntu yotora ikiri ku mutima wiwe sinumva ko bwira umuntu ngo ategezwe gutora ego hama ikindi naco nashaka kumubaza ni ibyo by'intererano y'amatora aravuze ko umuntu adafise ico atanga ntaco bazomukurikirana ko nibaza ko nihagera aho baza kuvuga ati ni baterere utarose ico utanga nibaza ko atatera bwoba rizobaho ngo utegerezwa guterera aya kandi yavuze ko umuntu atayafise atangorane nico nashaka kumubaza ko umuntu atarose yaterera atangorane azogira
murakoze Christiane nko nziza reka tumwe ijambo hari nishu yaramaze gutanga kubibazo kubice by'ibibazo bitari bike ariko reka tumwe ijambo wagira ico yishuye kuri ibyo bibazo mumushikirije
yego
arakoze uyu mufasoni Christiane yavuze ijambo nkunda gukoresha abarundi bakunda gukoresha nawe nyina yayikoresheje riva ku mutima yavuze ati gutora ikiri ku mutima ega bimwe kwiyamamaza navuga harabaza bigisha uti uratora ego harabaza bavuga bati uratora oya ijya minsi 14 yo kwiyamamaza nico irekuriwe ndasubiyemo nico irekuriwe hanyuma ego nuyinjiza mu muntu umutima utiteguye kuyakira oya nuyinjiza mu muntu umutima utiteguye kuyakira nico gituma demokrasi bavuga ko ari kwigenga ari urenganzira umwe wese yinjiye muri kakazu bita kubwiherero ni wamenya icyatora bijanye nuko insiguro bamuhaye zerekeye iminyanyuro y'ibwirizwa shingiro rishasha ingene zamunyuze canke zitamunyuze aho rero ntakwiye kugira amakenga nakwiye kugira ubwoba na gato umwe wese atora ikiri ku mutima icyo yifuza iyo ni insiguro ya mbere kandi niko bigenda ugira ego izoronka ijana kwijana ugira oya izoronka ijana kwijana jewe ndavye aho Burundi bugeze mu ntambwe ya demokrasi aho Burundi bageze mu byiyumviro bya politiki bitandukanye ibyo byiyumviro byo kuvuga ego ironka ijana kwijana oya ironka ijana kwijana ivyo nabisezeye kera ntavyo niyumvira kandi noneho ijana kwijana nivyo bari byiza
none
iyo ni inyishu ya mbere inyishu ya kabiri ni cerekeye ibyo namaze gutanga ku inyishu umukene adafisi cyaterera umukene adashaka kuronka amafaranga 10 ijana amajana 2 navuze ko uyo mukene araboneka no kumutumba arazwi mu mufuko wiwe nta uzoza gusesa ko afisi ijana canke igihumbi canke miliyoni haterera umutima kandi abarundi benshi barerekana ko umutima wo guterera amatora bawufise twamatura aba kuri televiziyo twumva maradiyo turabona ko abarundi batandukanye amashirahamwe atandukanye abakozi ba leta batandukanye amadini atandukanye n'imigwi y'amashirahamwe adahanyine ibicaro bya politika itandukanye bariko baraterera abo rero nibo bazoshigikira leta kuko leta nayo nyine nisinziriye izoterera ahigeza hanyuma intererano y'abene igihugu ize isahiriza intererano ivuye mu kigega cya leta uyo mufaso ni Christiana Nkurunziza ntagire rero ubwoba azokoreshe umutima wiwe atanga icafise adafise naho igihambaye nuko yoterera umutima amatora akabyara amahoro n'umutekano mu gihugu cacu
tugarutse kuri ico kibazo ca Christiana nyene harashaka kuba hari nkuko vyatangaje mu birego nk'aba kuri uyu migambwe canke yabakuru bo ku mitumba bashobora kugeramira nk'umuntu umunyagihugu ashobora kuba yigishe gutora oya gihe bizaba hageze murafite impanuro ku bantu nk'abo baba bategetse bo hejuru canke bo hasi bo kora ibyo bintu
mu kwishyura icyo kibazo cawe ngira mvuge ko hari ibyo twebwe tubona harya wicaritse imbere yawe abanyeshuri 150 ukabaha icigwa kimara amasaha 2 cyangwa 3 bose ntibakurikira umwigisha kumwe harabashika iyo baje baturuka ku mitumba mu makartie bagakora ibyo utabigishije bagakora ibyo utabasiguriye kuko batakoze bakurikiza amategeko abo rero tuvuga tuti baba bafashe inzira ihuvya amatora ihuvya demokrasi nukubumva tukabababarira kuko ingenda demokrasi ntiyoroshe ni ndende iraremereye ibyiyumviro bya demokrasi bifata igihe kinini cyane kugira ngo bitsimbatare mu gihugu
ndabona kanya
bitsimbatara mu gihugu bitsimbatara mu mitima ya bene gihugu
ndabura kanya katujanye munsi yanahe Pierre Claver Ndayicariye nashaka kubashimira cyane gose amabanga mujejwe muri kigihe n'amabanga abatuma atakanya mufise twarondeye ku radio ijwi rya Amerika hari haheze gihe mwakoze kwa mwato ya kanya kugira ngo tuganire turashimiye kandi abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ivyimviro n'ibibazo bafise ku byerekeye amatora turabashimiye nshuti mwese mwakurikanye ikiganiro muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Dushimiye Frederic nkundikije tugejeje iki kiganiro muri sanga.